Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwili mwe change mwara mutseba kuzi mwese wa radio Nzamba agateka kawe tuliku mwuzi waka tanda tunge na kezo ya mirongubili na katanda tunkwezi kwa kabiri mwako mwili na mirongubili na kabiri kaze makuru kwa wateguri ye na yo akawagizwe ningi ngonguru nguru zikulikira amashirahamwe ya leta y'u Burundi ahombeshwa n'abarongoye iyo leta nyene bishikirizwa n'umuhari MAP Burundi nyuma yaho urongoye umugambwe CNDD-FDD Severien Ndikuriyo yariko aribaza igituma ishirahamwe Sosumo rikora rihomba ikibazo cy'abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda gishobora gutorerwa umuti icyo ni kimwe mu byavuzwe n'abashikiranganje b'ubutungane b'ibyo bihugu ko ari bibiri kuri uyu wa kane nayo mu kiganiro ku isoko cy'uyu wa gatandatu tuza kubayagira ku bijyanye n'ikibazo cy'ifumbire fumi igize iminsi yarabaye umuzi wiwe mu gihugu mukanya tuzakubwira ko kwidonido ryano makuru ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaha ikaze mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe duhere ano makuru ku nkuru y'umutekano muke umusore azwi ku izina rya Ishimwe Iva Ascension ntawugirengero ryiwe kuva ku mugoroba wo ku munsi wa kane. Ishimwe Iva Ascension yasanzwe yiga muri kaminuza y'ibiyaga binini Université de Grand Lac akaba yahagaritswe n'igipolisi cyo muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza. Igipolisi kikaba cyari giherekejwe na bamwe mu bahanuzi ba Musitanteri nk'uko byemezwa n'ababibonye. Ishimwe Iva Ascension yahagaritswe mu gihe yari ku isoko mu Rukago muri iyo komine nyene akaba yavuye yurizwa imodoka yo mu iperereza nk'uko bibandanya bivugwa n'abanyagihugu baho. Umuryango wiwe ukaba utekewe n'ubwoba kuko bamurondeye mu mabohero yose ari mu ntara ya Kayanza barahebura. Kuri ayo makenga y'umuryango uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe nitwaronse kuri telefone abarongoye igipolisi cyo mu ntara ya Kayanza. Abarongoye Burundi nibabe bareka kwiriza ngo amashyirahamwe ya leta abandanye ahomba bamaze imyaka 16 aribo bayahombye bishikirizwa n'umuhari MAP Burundi buhire nyuma yaho urongoye umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo abajije ingene ihinguriro Sosumo ribandanya rihomba hari kuwa kane mu gisabisho catunganijwe n'uwo mugambwe CNDD-FDD. Ku bwa Liberal Ndashira kandi umuvugizi w'uwo muhari abategetsi b'igihugu nibo bigaruriye ishyirahamwe Sosumo mu kudandaza isukari. Nta buryo rero bigeze baha iryo shyirahamwe kugira ngo rinagugwe n'inkuru tubaza Diane Nkurunziza.
Reveriano Ndikuriyo aramutswe umugambwe CNDD-FDD amenyesha ko ikibazo cy'ubusanura ihinguriro ry'isukari Sosumo kimaze imyaka irenga 10 kicigwa ariko ntikije mu ngiro ngo natahure ingene umwimbo ubandanye usubira inyuma.
Isukari Sosumo yarigeze gushika ku itoni 2026 ubu wiyimbura 2016 umva ni marshaliye 2010 z'amatoni bibuze kuye twara kwiyimburira none byagenze gute aho kumuduga ukumanuka ndo nkinguro ryabaye nk'umuntu rirakura rigasaza niko two bivuga ori hingo ryaseza gukura rigakura rikaba rikura rikabyara n'ibindi n'ibindi.
Ku bwa Liberal ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi buhire abarongoye u Burundi ngo nibareke kwiriza ngo nibo babigaruriye ishyirahamwe Sosumo mu kudandaza isukari bibagira haguha uburyo iryo shyirahamwe kugira ngo rinagugwe.
Iyo society ifise ingorane kubera abategetsi barongoye u Burundi barayigaruriye nibo badandaza isukari ikindi ntibigeze baha uburyo iyo society ko kwinagura igitangaje abo bariko arayihombesha nibo bariko baririsha ejo abarundi ndibaza batangare iyo societe ihombye Burundi kugira ugurishwe igiciro gito cane abo bariko baririsha nibo bazoyigurisha bakongera bakayigura.
uburongo y'umugambwe CNDD FDD Reverian Ndikuriyo ivya kabaya bishikirije mu gisabisho catunganijwe n'uyo mugambwe kuri uyu wa kane.
Diane Nkurunziza arakenuye ingingo yafashwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu yo kubuza amapikipiki amakinga na za bajaje izihunga abanyagateka kazi na muntu izo bivugwa na Angel niko yagize arongoye umuhari iteka. Angel niko yagize akamenyesha ko ubutunzi bw'imiryango buzohungabana abari biyungunganije n'abari bafite akazi bakaba bantaho nikora kandi bitumwe n'abari bajejwe guteza imbere abanyagihugu. Twumvirize Angel niko yagize arongoye umuhari iteka.
Iza nuvuga ihungabanya ibintu byinshi mu gihugu. Aha tuvuga bijyanye n'ubutunzi bwari busanzwe bugurwa, aha dufatiye ku bari basanzwe bakoresha ibyo bigendesha. Ibyo bigendesha biba byaguzwe n'abantu bafite amadeni hirya no hino, kandi bikaba bigiye gufasha imiryango y'ababiguze n'ababikoresha. Icyo ni kimwe. Hakaza rero n'iby'uko n'abagura ibyo bigendesha kugira ngo bashobore gushika ku mirimo bajeje aho bakorera. Byumvikana ko rero izo zose turaje igihe umuntu avuze ko biza bihungabanya n'agataya kazi na muntu, umuntu yarasubirana gukurondera ikimuteza imbere mu mutekano ntangere. Aha rero igitangaje ni uko murazi yuko meri ya Bujumbura nk'ikite nuvuga ahanini ishyigikira umugambi uri ku butegetsi, tugashaka kwimvira rero yuko ari mu ntumbero yo gutoteza ba bandi byitwaga bidashyigikira ubutegetsi buhari ubu. Ni ukwiyumvira ati none ko ibindi bisagara biri mu bihugu duhana imbibe iyo mibiri itarafatwa, hano uvuga dufatiye mu Rwanda, dufatiye mu Buganda aho mbigira hari amamoto miliyoni miliyoni mugabo nta nihano zibijije kuca n'amakinga abantu bareka bakisuma mwo bakiteza imbere. Tushaka twimvira ati none icyo gihugu cy'u Burundi kiri mu bya nyuma bikenye kikabuza n'abiyungunganya bagomba gushika kuki. Nukuri nukuri nishamu iteka turagira tuti nyabu na bari bakwiye kuraba, nuvuga ingaruka mbi iyo ngingo bakisubira ko batoye n'utabatoye n'abarundi basa.
Yari Angel niko yagize akaba arongoye umuhari iteka. Impande zose z'ubushikiranganji bw'ubutungane bw'u Rwanda n'u Burundi zirahuriza ko imibonano yaraye ihujije Kigali mu Rwanda intumwa z'ibyo bihugu yavyaye icizere cyo gutora umuti w'ikibazo cerekeye abantu bagizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro cahujwe ubushikiranganji bubiri bemeranije ko bagiye kubandanya baganira kuri icyo kibazo. Inkuru tubaza Beni Axela Kana.
Ni intambwe ishimishije yarayitewe n'ibyo bihugu mu nzira yo gukura mu nzira ikibazo cy'abarundi bahungiye mu Rwanda imbere y'uko bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Umushikiranganji w'u Burundi Domine Banyankimbona yasabye icese mugenzi we w'u Rwanda ko bokora bashira hamwe kugira icyo kibazo ntigisubire kuba intambamyi y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda.
Hari n'ibindi bimaze gukorwa bitari bike mu bijanye n'umutekano. Hari abakoze ibibi turabahanahana, hama natwe uno munsi nk'uko mubivuze tuje kuganira mu bijanye n'ubutungane kugira ngo dufashanye gutuza inkozi z'ibibi cyane cyane mu guhana uwo wese yakoze ikibi, hama tubiganire nk'uko mwabivuze ibikorwa byo mu gisata cy'ubutungane cy'u Burundi n'u Rwanda bibe ibikorwa byiza bifite ijambo mu makungu.
Abashiranganji babiri b'ubutungane b'ibyo bihugu barahuza ko icyo kibazo kiri mu biriko birigwa. Mu gusozerera umubonano, umuvugizi w'ubushiranganji bw'ubutungane w'u Rwanda yemeje ko inyishu iri mu minsi iri imbere kuko bagiye kubandanya bakiganira ko
impande zombi kandi zaganiriye ku bufatanye mu bijyanye no guhanahana abakurikiranyweho ibyaha bakurikiranwa bari mu bihugu byombi. Ku kibazo kimwe cyihariye kijyanye n'abantu bamwe bakurikiranwa n'u Burundi kuko baba baragerageje guhirika ubutegetsi i Burundi muri 2015, inama yasanze cyaragiye kiganirwaho n'inzego zitandukanye bigaragara ko hari ubushake politike ku mpande zombi zo gukemura icyo kibazo kandi kikazakomeza kuganirwaho. Inama yemeje kandi ko inama nk'izi zizakomeza mu rwego rwo kubaka ubufatanye burambye mu nzego z'ubutabera.
Twibutse ko ari iyindi ntambwe yarayitewe impande zibiri u Burundi n'u Rwanda bakaba bamaze gukorana mu bisata by'umutekano na gisirikare na cane cane mu guhanahana abagirizwa guhungabanya umutekano hagati y'ibyo bihugu ko ari bibiri.
Beni akisera kana nawe urakenuye mukanya turabandanya na makuru twabateguriye.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu banonze urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanakamo mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Nkuko mubimenyereye ku minsi yose wa gatandatu tubashikiriza ikiganiro ku isoko curunani rw'amaradiyo RPA Inzamba n'imbonesha kure Renaissance. Ikibazo c'ifumbire ca fomi yabuze mu gihugu nico dushimikirako mu kiganiro ku isoko c'uno munsi, ico nako twagiteguriwe na mugenzi wacu Valeri Muco.
Kw'isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Umushikiranganje w'intwaro y'hagati mu gihugu Gerevasi ndirako buca eheruka gutegeka ku mugaragaro abarongoye uruganda Fomi guhingura ifumbire ikwiye kubarimye bo mu gihugu cyose mu minsi itarenga 10. Abanyagihugu bakaba bari bamaze indwi zirenga zibiri basaba iyo fumbire kubera igihe cy'irima kiriko kirabarengana. Mbega iyo fumbire yabuze kubera iki muri ico kiringo catanzwe izoba yabonetse? Ivyo nivyo bibazo tuza kwishura mu kiganiro ku isoko cyo kuri wa 2026 ruhuhuma umwaka 2022. Muri kumwe rero na Valeri Muco ndabaramukije nongera ndabahikaze. Mu mihingo itandukanye y'igihugu abarimyi baracidoga ko ifumbire itarabashikira n'ubu kandi bari kuba bayironse kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere. Bagenzi bacu ba Television Renaissance na Radio Inzamba bavuganye n'abarimyi bo mu ntara za Kayanza na Makamba.
Ingiri ya fomi yategereza kuboneka mu ntango zo kwa mbere. Urabona ubudeta tuzadushyire mu kwa gatatu itaraboneka. Mwaka urindimo warenganye kuko n'imiburiburi umuntu wa mbere na mbere ari guteragira ibiharage ari guteragira itariki 5 kwa kabiri
niwe aba ari anode
amahera atawe imbere y'igihe kera nyine uba wararishe utayarishe nk'amezi abiri imbere ntatuza kubaza
uba wajeje ntari uba waratoje amafaranga y'ifumbire none gushitse ubu amaso yaheze mu nzira ubu nubwo buyaduha buduha iyo fumbire nta kintu dushikana ko igihe cy'itera gisa n'icyo kirarangira uruhombo n'uruhombo rumwe rutagira izina.
Hano Makamba baratanze amafaranga dusaba ifumbire ntagiye akarorero natanze amafaranga ahuye n'ibiro 200 ni gushika isaha nta kintu turabona imvura isigaye igwa nabi icikagurika isigaye icika mu ntera z'ukwezi kwa kane twacerewe gutera ntitubona urwo ruhombo dufite aho tuzorubaza kandi twaratanze amafaranga.
Ku munsi wa kabiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi yategetse abarongoye uruganda Fomi guhingura ifumbire izohabwa intara zikeneye kurusha izindi mu minsi itarenga 10.
Tubanza cyane ko yarishubaye mu gihe cy'ubucuruzi cy'urunda ahabaga yari n'igihugu bitabiriye mu gihe cy'ubworozi amwe n'igihugu agasohora isuka amakari mari makwera ya zikumire kuri ubu gito bwacu tege tugeze ku kare abakuru b'imitumba bagira batigura yari n'igihugu iyo fumbire tuko dukora hasi hejuru kugira iyo fumbire nayo nyine abatashoboye kuwongera iyindi myaka abiri bazokoresha mu kubagara bazokoresha mu bintu bikurikira ko nayo nyine batabishoboye.
Fomi tubaha dijuru dijuru ifumbire yose izobe yashitse yitegerezwa mu
ariko none iyo fumbire yabuze kubera iki Emile Nibasumba numwe mu bamenyesha makuru burunani rw'imenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance. Emile Nibasumba, mbega ifumbire y'ihinguriro fomi yabuze kubera iki?
Ego twaravuganye n'amasoko atandukanye mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi atubwira ko ifumbire ya fomi yabuze kuko yashowe mu bihugu bibanyi na cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo masoko atubwira ku Uganda Fomi gwari gwahejeje guhingura ifumbire ikwiye abarimyi bose bo mu gihugu kwigenekerezo rya 27 mu kwezi kwa mbere, ariko hakujanwa mu ntara zitandukanye iyo fumbire ngo yapakigwa makamyo igana ku mbibe z'u Burundi. Icyo gikorwa kugira gishoboke ngo babura amatari bahawe itegeko ryo gutonda mu biro by'icegera cy'umuyobozi mukuru wa Fomi Elmenegir de Manyange. Uwo rero ngo yaca abapfumbatisha amahera tutamenye igitigiri, buramatari wese rero ngo yahawe igikorwa cyo kwitunganya ku buryo izo kamyo atawuzikomakoma ziciye mu ntara rongoye. Murumva abajeje intwaro n'abapolisi baba baronse amategeko bagenderako. Amasoko yacu akavuga kandi ko uravye uko ugo rudandazwa rw'ifumbire rwari rutunganijwe bishoboka ko ruzwe imbere no ku nzego zo hejuru cyane mu gihugu. Mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi warajejwe gutunganya icyo gikorwa ngo n'uwitwa Elias Ngendabanyikwa uwasanzwe ajejwe ibijyanye no gufumbira isi. Kubw'amasoko yacu iyo fumbire yashowe mu mahanga ngo kubera igihugu gikeneye amahera y'agaciro amadolari, kandi ngo byabaye muri iki gihe kuko ngo ari gihe cyiza cyo kuronka amahera menshi kubera ko ku isoko mpuzamakungu ifumbire igumi iduga igiciro imwe imwe, mbere igiciro ngo cyarigwije na kabiri kuva mu ntango zo mu mwaka uheze bivuye ku mvo zitandukanye harimo n'ingaruka z'akaranda ka COVID-19.
Umushikiranganje Ndirakobuca yatanze kiringo ntarengwa cy'iminsi 10 iyo fumbire ishobora kuba yabonetse muri ico kiringo.
Amasoko yacu avuga ko bidashoboka ko abanyagihugu bose baronka iyo fumbire naho hotanga ukwezi. Mbere ayo masoko yacu amenyesha ko umushikiranganje Gervais Ndirakobuca biboneka ko yari afite intumbero yo guhuma amaso abarimyi kugira baryame basinzire ngo bazoronka ifumbire mu maguru masha nahoshwi. Ayo masoko yacu avuga ko Fomi ikoze neza cyane ku munsi ihingura matoni atarenga 600 ku kwezi, murumva ko ari amatoni 18,000, naho nyene ihinguriro rikoze neza cyane iminsi yose. Ivyo navyo ngo bikaba bidashobora gushika. Mu nama iheruka abarongoye Fomi bavuze ko hakenewe amatoni hafi 10,000 gusa, ariko amasoko yacu avuga ko ibitigiri bitangwa atari ivyo namba kuko mu matoni hafi 40,000 abanyagihugu bakeneye mu gihugu cyose hatanzwe amatoni make cyane ayandi yaragurishijwe nkuko twabibabwiye mu ntango. Ifumbire rero y'uruganda Fomi abanyagihugu barashobora kuyironka bacerewe cyane bikazoca bigira n'ingaruka mbi ku ndimo zabo. Iyo fumbire mukaba muzi ko nayo nyene yatanguye gukoreshwa mu gihugu ku mvo za politike ubushakashatsi butarahera, ariko ivyo sivyo dushimikira ko cyane kuko twarabivuze mu biganiro twagiye turatunganya mu runani rw'ibimenyesha makuru. Tukaba twarondeye abashikiranganje babiri bavugwa muri ayo manyanga w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi Ndirakobuca Gervais hamwe na Deogide Rurema ajejwe uburimyi n'ubworozi, ariko ntibitavye telefone zabo ngendanwa. Elias Ngendabanyikwa ajejwe ibijyanye no gufumbira isi ndimwa mu bushikiranganje bw'uburimyi hamwe na Elmenegir de Manyange icegera cy'umuyobozi mukuru wa Fomi, bobo bahisemwo kunuma igihe twabahamagara tubabaza ibijyanye n'ayo manyanga yo kugurisha ifumbire y'ihinguriro Fomi mu bihugu bibanyi kandi yari igenewe abanyagihugu.
Urakoze Emile Nibasumba kuri uwo muco uhaye abanyagihugu kuri iyo ngorane y'ibura ry'ifumbire. Barakoze na bagenzi bacu burunani rw'imenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance bakoze ibishoboka kugira kino kiganiro dushobore kugitunganya. Aha akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye. Valeri Muco nije na kibashikirije naho ubutaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Naye mu gusozera no makuru turashikirize amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi. Uno munsi tukaba twabiteguriwe na Josine Kazi.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nchuti bagenzi murano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru dutanguriye ku makuru ajanye n'imibano aho ikimenyesha makuru SOS Media cyandika ku banywanyu babiri b'umugambwe CNDD-FDD bafashwe barafungwa muri komine Giharo ni mu ntara ya Rutana. Kugicho kimenyesha makuru abo bagabo uko ari babiri bafashwe ku igenekerezo rya 2023 Ruhuhuma uno mwaka kubera bafatanywe amatoni menshi y'umwavu uhingurwa n'uruganda Fomi hamwe n'isukari ihingurwa na Sosumo. Inyuma y'isakwa ryabaye uwo munsi Alexi baragomwa n'uwitwa Simoni barongoye umugambwe CNDD-FDD muri zone no ku mutumba Giharo barafatanywe amatoni menshi y'umwavu n'isukari. Icyo kimenyesha makuru kimenyesha ko urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana ariwe yakingira ikibaba baragomwa kuko yakora intonde ndende z'abantu batabaho bagenewe iyo fumbire n'iyo sukari. Iyo fumbire ishitse ngo yabanza kwiha nyinshi akayicuruza ku giciro kinini mu mangazini yiwe iri ku musozi Igitanga muri iyo komine nyene. Mu by'ubutunzi kimenyesha makuru iwacu candika ku vyamwa vy'imbugwa mu ntara ya Cibitoke bibora bigatabwa kubera kubura aho babishorera. Iyugagwa ry'imipaka hamwe no kubura inganda z'amahinguriro nivyo bituma ivyamwa bibora bigatabwa. Amakomine y'imbura vyinshi ni Rugombo, Buganda na Mugina. Imicungwe, indimu, mandarine n'ibindi bizwi cane ko kanovera kavyo muri ino misi ntibikironka ababigura. Abadandaza n'abarimyi basaba leta kunyarutsa ibiganiro hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu bibanyi kugira ngo imbibe zugurugwe ivyo vyamwa bironke isoko. Ariko rero mu kurindira ngo leta yarikwiye kubaka inganda zihingura ivyo vyamwa hako birinda kubora. Onatuhu igiye gukora amakara ava mu bizuku atazana imyotsi byandikwa na Burundi Eco. Iryo shirahamwe rihingura ibizuku rivuga ko umukiriya rifise azi imbere y'abandi ari gisirikare cy'u Burundi kuko kigura buri mwaka amatoni y'ibizuku agera ku 10,000. Abandi bakiriya na mahinguriro ya Buseko na Fomi. Intumbero natuyihaye ngo nuko ingo zose zo mu Burundi ziteka zikoresheje bizuku bikazotuma ibiti bikingirwa. Ibyo bizuku ngo bizohingurwa ku buryo bidatera imyotsi kandi ivyigwa vyaheranye n'umwaka uheze mu kwezi kwa 12 vyerekana ko u Burundi bufise amatoni y'ibizuku agera ku 57,000,000 muri yo kandi ngo nta n'igice kimwe kw'ijana kirakoreshwa. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyasozerere ku nkuru ijanye n'isuku aho itorokanizo ry'amakuru wa BP Info canditse ku ibura ry'amazi rirangwa mu bitaro by'Imurore mu ntara ya Cankuzo mu seruko bw'u Burundi. Ibikorwa by'isuku kuri ivyo bitaro ntibishoboka namba kubera ubukene bw'amazi burangwa muri ivyo bitaro. Abagwaza abantu bavuga ko bitaborohera kuko baja kuvoma amazi kure y'ivyo bitaro. Basaba abategetsi gukemura ico kibazo ku neza y'abanyagihugu n'abagwayi bituri ivyo bitaro. Ni kuri iyo nkuru ijanye n'isuku dusozereye amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi. Mwari kumwe na Josine Kaze nkabanda bifurije kuraranirwa aho muri hose naho ubutaha.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakoze Josine Kaze. Rino ngahaje dusozerera amakuru yacu yo kuri wa gatandatu. Dushimire mwebwe mwese mwahisemo Radio Inzamba agateka kawe. Shamanenda bashinze mwari kumwe ndabifurije umunsi wa gatandatu mwiza.